Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 kuri City Radio FM 88.8 n'ibice bitatu inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@ radio yacu voa.com. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu kuri saa amakuru dutegura tukanabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imashini 100 zizofasha kuvura abagwayi ba COVID-19 barembye.
Uyu munsi Amerika yatanze imashini 100 zizafasha indembe guhumeka. Ibi byuma byakorewe muri Amerika bizafasha mu kurwanya icyorezo cya corona mu Rwanda.
Uwo ni Ambassador Pierre Vrooman ahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Mu gihugu cya Tanzania abantu barenga 5 mu ikambi ya Mutenderi baramaze kunyuruzwa mu kiringo kitarenze 2 ziheze. Naho mu gihugu cya Cote d'Ivoire Perezida Alassane Ouattara arashobora kwitoreza manda ya 3. Imbere y'ayo makuru tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Igitigiri cy'abantu banduye COVID-19 ku isi kimaze kugera ku miliyoni 17 zibarigwamwo ibihumbi 670,000 bahitanywe nayo. Gushikura Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iharugwamwo benshi muri iyo migwi yombi. Geoffrey Mutagoma arabandanya inkuru.
Ku rugero rw'abantu miliyoni 4,400,000 banduye virusi ya corona, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayongeye kuza ku isonga mu kubarurwamo abantu bahitanywe na COVID-19. Kaminuza ya Johns Hopkins yatangaje ko abagera ku 150,000 bamaze guhitanwa nayo muri Amerika. Muri leta zimwe na zimwe nka California, Florida na Texas, imibare y'abandura igaragara muri iki gihe irenze iyo bigeze kuva ikiza cyaduka. Abahanga mu by'ubuvuzi muri Amerika baravuga ko leta zafunguye ibikorwa by'ubucuruzi n'isurwa ry'ahantu nyaburanga hakiri kare. Harabura kandi ingamba n'icyerekezo bihamye ku rwego rw'igihugu, kuko leta zigomba kwirwanaho mu gushyiraho amabwiriza yo kwirinda. Ibi bituma habaho amabwiriza anyuranye muri buri leta, harimo n'arebana n'abinjira mu gihugu. Umubare w'abandura kandi ukomeje kuzamuka mu bindi bihugu nka Australia. Ubu igeze ku barenga 16,000 bibarurwamo 189 bahitanywe nayo. Ubwiyongere bw'ubu bwandu bwateye umuvuduko wo guhiga urukingo rw'iki kiza mu bushakashatsi. Ejo ku wa gatatu, ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti cyavuze ko kigiye gutanga uburenganzira bwo gukoresha ku buryo bw'ingoboka rumwe mu nkingo ziri mu igeragezwa. Kugeza ubu hari inkingo 2 zigeze mu gihe cy'igeragezwa muri Amerika no mu Budage.
Urakoze Geoffrey. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU riragabisha ko ibice 60% by'Abanyazimbabwe bageramiwe n'inzara. Ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe ibifungurwa PAM ryasavye uno munsi kuwa kane iyindi miliyoni 250,000 y'amadola agenewe gufasha Abanyazimbabwe miliyoni n'imiliyoni ni mu gihe kiza cy'umugera wa corona kigeramiye ico gihugu. PAM yagabishije ko ibice 60% by'abanyagihugu bashobora kugira ibibazo bikomeye by'ibifungurwa. Zimbabwe ifise ibibazo vy'amafaranga y'agaciro, imiti n'itituka rikomeye y'ifaranga ry'igihugu. Ishirahamwe PAM rimenyesha ko igitigiri cy'abanyazimbabwe bafise ibibazo by'ibifungurwa kizoshika ku miliyoni 8,600,000 mu kwezi kw'12. Iryo shirahamwe rimenyesha ko bizoba bitewe n'ingaruka z'uruzuba, iyanzara ry'ubutunzi n'ikiza cy'umugera wa corona. Izo miliyoni 250,000 y'amadolari PAM isaba agenewe gufasha ibikorwa vyihuta bitera vyiyongera. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ryarondeye imiliyoni 130 y'amadolari gufasha ibikorwa byihutirwa gushika mu kwezi k'8. Lola Castro, umuyobozi wa PAM mu karere ko muri Afrika mu manuko, asaba amakungu gufasha bidatevye kugira ibintu ntibimere nabi kurushiriza. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Cote d'Ivoire wemerera abanyagihugu ko amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'10 k'uyu mwaka azogenda neza. Ubwo rwego rwatanze icyo cizere ku munsi wa gatatu ni mu gihe umugambi uri ku butegetsi LHDP wasabye Perezida Alassane Ouattara gusubira kwitoza. Ibyo naho ababigwanya bavuga ko ata uburenganzira afise bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu hisunzwe ibwirizwa shingiro. Imigambi itavuga rumwe na leta ikeka ko abajejwe gutegura amatora bahengamiye ku ruhande rwa Ouattara. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko ruzovugana n'imigambi yose imbere y'amatora yo mu kwezi kw'10. Umukuru w'urwo rwego Ibrahim Kulibari Kuiber avuga ko ikintu cya mbere bashaka gushika ko ari gutuma amatora yizigirwa kandi aba mu muco. Perezida Ouattara yishura ku byasabwe icese n'abanywanyi b'umugambwe wiwe umunsi wa gatatu by'uko yasubira kwitoza, yasabye kuronswa umwanya wo kuvyiyumvira. yamara yamenyesheje ko atigeze ahemukira abanywanyi b'umugambwe wiwe. Yamenyesheje ko azotangaza ingingo yiwe mu ijambo vyitezwe ko azoshikiriza abanyagihugu ku munsi wa kane w'indwiza. Ayo yaramwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta zunze ubumwe za Amerika yahaye u Rwanda imashini jana zizofasha kuvura abagwayi ba COVID-19 barembye. Asunta Kaboyi araduha ibindi kuri inkuru.
Kibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere USAID muri iki gitondo igihugu cy'Amerika cyashyikirije Leta y'u Rwanda imashini ijana zisanzwe zifashishwa mu kuvura abarwayi barembejwe na COVID-19. Izi mashini zatanzwe na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda ashyikiriza Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda. Itangazo ryahawe abanyamakuru rivuye muri ambasade ya Amerika mu Rwanda rigaragaza ko iyi nkunga ya Amerika igamije gufasha u Rwanda muri gahunda yo guhangana n'iki cyorezo nk'uko byasobanuwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Peter Vroman yavuze ko izi mashini zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu zisanzwe zifasha guhumeka abarwayi bajahajwe na COVID-19.
Uyu munsi Amerika yatanze imashini ijana zizafasha indembe guhumeka. Ibi byuma byakorewe muri Amerika bizafasha mu kurwanya icyorezo cya corona mu Rwanda. Corona ituma bamwe mu barwaye bananirwa guhumeka. Ibi bikoresho bizoherezwa mu bitaro no bipigo nderabuzima bita ku barwaye ba corona hirya no hino mu Rwanda.
Leta y'u Rwanda isobanura ko yari isanzwe ifite izindi mashini zifasha abarembejwe na COVID-19. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Daniel Ngamije akemeza ko izi mashini zije ziyongera ku zo Leta yari yaraguze ariko zikazanifashishwa mu zindi ndwara.
Twakiriye ibi byuma bifasha abarwayi b'indembe barwaye COVID-19 iyo barembye bafite ikibazo cyane cyo guhumeka. Bije bisanga ibyo guverinoma yari yaraguze, twari dufite 87 mashini zakoraga mu bigo bitandukanye aho twita ku barwayi bafite iriya ndwara. Ikindi umuntu yakongeraho ni uko ikibazo cyo guhumeka n'abarwayi bafite izindi ndwara bashobora gukenera kwifashisha ibi byuma kugira ngo biwunganire mu guhumeka. Ni ukuvuga rero yuko ni umutungo tugiye kwifashisha muri ibi bihe bikomeye bya COVID, ariko na nyuma yaho bizajya mu byo dukunda kwita abarwayi b'indembe bavurirwa cyangwa se za ICUs.
Minisitiri w'Ubuzima yongeyeho ko kugeza ubu bafite ibigo 10 byakira abarwayi ba COVID-19 kandi buri kigo kiba gifite imashini yakwifashishwa mu gihe habonetse umurwayi urembye.
Mu treatment center ageze ku 10 dufite ubu ngubu, hose twafite nibura enye. Ukubye hafi 50 ziri gukoreshwa, izindi zari ziri muri stock zikireje kuba zakoreshwaho zakenerwa dukurikije ku mubare w'abarwayi ushobora kwiyongera. Ubu rero niba hajeho izindi ijana, nabivuze nti iki cyorezo gihora kidutungura umunsi ku wundi. Uyu munsi abantu bamwe basigaye bakeka ko kidakaze bakaba bakwirara, biranagaragara ndetse mu myitwarire ya bamwe na bamwe badafata iki cyorezo nk'aho ari indwara ikomeye yica. Ndashaka kuvuga ko icya mbere ni ukwibeshya cyane. Uwagize amahirwe yo kurwara ntikimuhitane, ni amahirwe yagize, ariko nta wakomeza ko wowe cyangwa agiye ejo tukirwaye twabiva mu mahoro.
Izi mashini zatanzwe zifite agaciro ka miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi nkunga ije ikurikira izimaze gutangwa n'iki gihugu cya Amerika zingana na miliyari 10 muri ibi bihe byo guhangana na COVID-19. Mu myaka 10 Leta ya Amerika ivuga ko imaze gufashisha u Rwanda amadolari ya Amerika agera kuri miliyari 100 akoreshwa mu rwego rw'ubuzima. Kuva u Rwanda rusubukuriye imirimo imwe n'imwe, imibare y'abandura buri munsi igenda izamuka. Iyo yari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu bakabaka 2000 aribo bamaze kwandura iyi virusi, abagera ku 1,600 bamaze kuyikira, no 922 baracyayirwaye. Kugeza ubu abantu 5 nibo bahitanywe n'iyi ndwara. Inama y'abaminisitiri yari iteranye kuri uyu wa gatatu yongeye kugaruka ku kibazo cy'icyorezo cya virusi ya corona, isaba Abanyarwanda kutirara ahubwo bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Inama ya guverinoma yanasabye abantu bose kugabanya ingendo zitari ngombwa, harimo kugabanya gusa gusurana mu miryango igihe bitari ngombwa. Iyi nama kandi yongeye gushimangira ko ingendo zibujijwe kuva saa tatu za nijoro kugeza saa kumi n'imwe za mu gitondo. Leta yemeje ko serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza gukora ariko zubahirije amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, arimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa no gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu gihugu cya Tanzania, abantu barenga batanu mu ikambi ya Mutenderi bamaze kunyuruzwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri ziheze. Ni mu gihe ikibazo cy'umutekano kiboneka nk'uko caburiwe umuti mu makambi y'Abarundi ari mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin mu ikambi ya Mutenderi.
Ikibazo cy'umutekano muke mu nkambi za Nduta yarugusho na Mutenderi ni kimwe mu bibazo byamyeho minsi yose kandi kitaragera gifatirwa umuti ku impunzi zihunga muri 2015. Bimwe mu bikomereye impunzi no gufatirwa inyuma y'inkambi, bamwe bagahasiga ubuzima, ubusuma bukabije bw'abakoresha ibigwanisho hagati mu nkambi no kunyuruzwa mu ijoro, hama abanyurujwe bakaburirwa irengero. Benshi mu banyuruzwa bafatwa mu ijoro kandi nta wuzi ukora icyo gikorwa, naho amakenga ari menshi yuko igipolisi gicungera umutekano mu nkambi aricyo kinyuruza abantu ku mpamvu zitaramenyekana. Kenshi hanyuruzwa abagabo, ariko abakenyezi babo iyo bituye mu gipolisi kubaza yuko bo bari bo babanyuruje, kibure yuko hoba hari ikosa bakosheje babwira yuko atana kimwe bamenya kandi nta nibyo bitayeho cyane.
Nukuri biheruka kuba muri ikambi n'agahomera bunwa biranadutangaza cyane kubona umutekano utifashe neza, abantu bakaza gutorwa ijoro saa sita z'ijoro mugabo badakeneye no kubatwa ale hayima tukumva ngo abantu batwawe tutamenya baba batwaye baribo. Ibintu bitangaje cyane kuko ubyikuraba ibintu bitangaje gose, babaje bajejwe umutekano babwira ko batabizi na byo bintu. Mugabo karaba ibarabara gingira ni rimwe uca kwibariyeri ya makazi hanyuma gaca ku gipolisi nyene hanyuma kaduga mu nkambi. Nta yindi barabara na rimwe rica inyuma rihari kiretse iryo barabara rimwe risohoka rica gasanda. Mugabo ukumva ngo abantu baragiye ngo ntibaze yo bari ngo ntibabizi nabo nyene. Ibintu bitangaje cyane.
Kindi ko ndarabi kibazo cy'umutekano kano hano mu nkambi singana ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzi impamvu kanaka kandi itera ubwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze.
Ariko gushikira isaha tugerageje kuraba neza turabona yuko hari impinyanyuro bariko barahinyanyura ingene abantu ahubwo barohava bakubitwa n'inkoni byabi nimwe byo mu myaka irenganye ku makambi ya kahise. Biraboneka ko mengo neza bigomba kugaruka uko niyo nzira mbona berekejemo kuko impunzi yoyo uko isunagujwe uko ikubiswe uko irishijwe uko iryamitswe ni kuryama kuko yitwa ntaho nikora.
Ikibazo cyo kunyuruza abantu cyahereye mu nkambi ya Nyarugusu mu mpera z'umwaka uheze kibandaniriza mu nkambi ya Nduta, noneho giherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Amakenga ni menshi yuko bo bari umugambi wo guhungura impunzi ku nguvu na bujya biyandikishije ku bushake bwabo barimo guhunguka ku bwinshi muri iki gihe.
Impunzi tubayeho mu bwoba ntangere kandi twari tubivuga kuva na kera yuko umutekano wacu udakwiye. None rero ibyo bintu twari tumaze iminsi tubyumva igihe tubyumva Inyarugusu yaravuye Inyarugusu bijya n'Induta, abantu banyuruzwa batwagwa mu ijoro batazi irengero, none urumva birashitse ni Mutenderi. Nukuri ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba.
Dufatiye ku ruhande rw'ikambi nago twebwe abanyekambi kweri turarajwe ishinga n'ubwoba. Ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abantu, mbere bamwe bamwe haragize igihe mbere tubona ko byahimiriza bigera kututangariza mu myaka irenganye muri ya manama yabo, aricyo kiki tubona mengo bafatiye ko kumva zo kuza baratora umuntu mu batwara mu kinyegero. Biraboneka neza n'iryo himiriza ahubwo bitanguye byo kugomba kwikisha abantu.
Minsi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zakambira umubyeyi wazo Hasel na leta ya Tanzania zakiriye gukemura ikibazo cy'umutekano kugira zibe mu mahoro ntangere kugeza aho zo kwiyumvira gusubira mu gihugu cy'amavuko zimaze kubona yuko icyo zahunze cyaheze.
Turashadusa amashyirahamwe kweri atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze. Hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri. N'ukuri turasabye amashyirahamwe atwumvirize wabakoze. Tukaba dusabye amashyirahamwe dushimise UNHCR n'abandi baraba ibyo bintu ntibabibone kumenga n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa.
N'ukuri mu kurangiza nanjye niko ndabibona kuko hari n'umukenyezi yakomye induru cyane arabura ikitabara, arabura umuntu n'umwe yoza kumutabara muri iryo joro kuko iryo joro naryo rya saa sita z'ijoro abacyo cy'umutekano nibo bategezwa kuhaseruka bagatabara hakiri kare bakabuza ibyo bintu bakabihagarika. None urumva nta cyamira nta kigeze gitabara kandi igipolisi aricyo cyitwa ngo kiraducungereye none twebwe tubona yuko ngaho tugiye kwagirira ibibazo bikomeye dusavye yuko bo dutabara bakadukura hano hantu mu maguru masha bikigende katutaramirwa nawe
mu bitigiri dukubira mu biro by'urujya n'uruza muri commune Kibondo abafungiwe muri gereza hitwa Nyamisivya kubera gusoka inkambi batemerewe n'amategeko barenga gato 80 abamaze kuburirwa irengero muri uyu mwaka wa 2020 nabo barenga 38 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovin ku bwijwi rya Amerika
turagushimiye Jovin kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ukwezi kurarenza Burundi buramutswa wa President Evariste Ndayishimiye mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu bimuraje ishinga mu Burundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyesha makuru barenga ijana bahunze nyuma yo guturirwa amaradio yabo abamenyesha makuru bari mu buhungiro n'abari mu Burundi bakiriye gute ako kamo mugenzi wacu Diane nini nahazwe yabajije Jerome niyo nzima ari mu Burundi akaba ari no mu bagize ugwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora sense na Bob Rugurika atwara radio RPA mu buhungiro
mu majambo ubungiriza na kamo keza na majambo meza ariko wumva yuko arimo kuryosha byosha abantu ariko hanini akaba arimo ibinyoma ubugeshi muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi reka no mu ndege kuvuga Petero Burundi za kuko yararangije ikiringo ciwe Burundi nta kiriho reka tuvuge wamusubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ari karatera kamo abarundi mu majambo babishisha mu majambo mu maradiyo umengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta wereka igipolisi
aho hari mu bihumbi n'urwego rw'iperereza aho hari mu bihumbi 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba nta cigeze gihinduka
oya ugikubira aba nta cigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura sasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa
tenda bumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba boba
abamenyesha makuru ubundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamenyesha makuru n'abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyesha makuru bawe ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigira batera bo nyine nk'umugore wamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo kandi Ndayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo kandayishimye nigeze numvamwo ubugwane ko ari karahamagara abamisha makuru bomo bagatirirwa n'amaradio mbere kanugagwa naho tubigira twumva vuga ati bamenyesha makuru mwahunde turabateye akamo mu minsi idatugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoro
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo kituma burya ubwa mbere nakomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyesha makuru nicyo kituma rero mu ncamake nagenda babwire yuko akamo kandayishimiye karimo igifungu cinshi gose nta humure riri mu kamo kandayishimiye ariko gituma nibaza nkanje nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaziteye
Jerome Niyonzima nk'umunyamwugari ngaho ku rubuga bw'igihugu Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazi uza kumwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwikije amategeko y'umwuga n'akaranga mutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire kubagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero no kuvuga umumenyesha makuru ari zina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagararira umwuga wo kumenyesha makuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha makuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndavye mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugirana imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze nawe mbega uhokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango ni umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama kandi haba imana
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kiriya gihugu kuri muno butegetsi bushasha nakahe
sino jangutavuma ngo ndondere ibindi byinshi mvuga Jerome yahejeje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kumwuga w'ubumenyesha makuru mu Burundi kari mu minwe y'imigwi ibiri hamwe hariho umugwi w'abamenyesha makuru ubwabo abo rero nikijya kubatandukanya ngo tuvuge ngo abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etique rero nibaza yuko ibyo byose abamenyesha amakuru n'umuryango umwe mu butanga nibo bakwiye kuraba nko kugira ngo babivuge bakavuga bati ibintu two dukwiye gukora goma twicunge amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umumenyesha makuru kari aho rero jewe ngira ndabivuge nkandikanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umumenyesha makuru kari ko kajya mu manga iyo ndaze iyo ntwaro yatende desede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi zisa ko ndamutumye mugenzanzo Jerome Niyonzima ari mu rwego sente turabizi n'ibyo yavuze igihe arayizi imyaka ubundi imyaka cumi ariko nagenda mutume agende mu nama izikurikira bazogira ababarire biyandika mutamana nibareke kuba nabo nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kuyivuga ba leta bagejeje gukumira utwabo n'uhenda bahenda nibagende bahagararire iteka cy'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akaro rero ndashaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi urwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotezwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nive mu gace rebe ntitubabwiye ngo nibakore ibi na biriya tugeze kubategeka ariko nibaraba ingene kwiyandika umutamana ubwo rwego rwamye ruvugwa nk'urwego rw'ikingero kuri leta niriyandika umutamana bahagararira agateka kabagiye bamenyesha amakuru yo kubatotezwa mu Burundi arinde kudonda
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa ubushikane muri sente nubwo no musudahagarire sente muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu nyica aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo ugwego sente biyambika umutama uko ubugira cyane sente ubugira badamenyesha makuru basanze bafungiye mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kuja imbere y'ubutungane atahusubira kuja kuvuga ngo mbega ngo ndekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira nuko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyireguro vyabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ni wahava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo si mu ibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubananya bonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uja kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyeshamakuru apfunzwe n'igihugu kiba kiriko kirahoha
nuko rero Bobo yari yavuze ati aba nta cizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha makuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba wurize gusubira kubona abagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kuja inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabije inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibindi bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA kajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana gahindukira.
Ye no kuba kajambo kanyuma fise ma bila tezida ishimiye. Kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura ibigambi yifuru. Kajambo rero jeni baza no kumusabira abashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu bose bimubye ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye ibigambo bari bagiye kubaka demokarasi Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasamuhuri.
Jerome Niyonzima namwe akajambo ka nyuma hamaduhana gahindukira.
Iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyesha makuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwundi ugakubiteko bwaba ubutegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyesha makuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri biriya dutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko bifite ubugenduku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyitsi.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje kwa makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimiye kandi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byari bihagarariwe na Eddie Gwem kuri micro ari kumwe na Ange Fidel Nyonga. Tubaseze tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.